América. Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ni ku munsi wa kabiri tariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu. Muri kumwe na Oriane Itangishaka ndabaramukije ndabahikaze mu biganiro byo kuri Nosa. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 no kuri metero 22. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ku rubuga rwa internet turi kuri web3@, radio yacu voa@.com. Ikaze mwese kuri radio yanyu. Ibiganiro dutegura tukabibashikiriza duherereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika iyandukizanya igikiza cya corona. Kaze mwese. Ubushikiriza manza mu Rwanda bwemeje ko bwataye muri yompi umuhungu w'umucuruzi akomeye muri icyo gihugu, François Xavier Mironko. Bivugwa ko Jean-Pierre Mironko aregwa kuba yarize amashanyarazi bakoresha mu ruganda. Uwo ni Bwana Faustin Nkusi aserukira urwego rw'ubushikiriza manza mu Rwanda. Iyo nkuru hamwe n'izindi zivugwa mu karere k'ibiyaga binini hamwe n'izivugwa hirya no hino ku isi turazibashikiriza. Ikaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Abanyamalawi baramukiye mu matora y'umukuru w'igihugu kuri uyu wa kabiri, nyuma y'umwaka sentare yo muri icyo gihugu itemeje insinzi ya Perezida Peter Mutharika ku mpamvu zo kwiba amajwi. Geoffrey Mutagoma arabitubwira.
Nk'uko byari byitezwe, abaturage bazindutse yarubika bajya ku mirongo imbere y'ibiro by'amatora. Mu itora ry'uyu munsi, Perezida usanzweho Peter Mutharika ahanganye na Lazarus Chakwera wo mu ishyaka batavuga rumwe. Ubushize uyu yari yatsinzwe amatora bamurushije amajwi 159. Urukiko rurinda ubusugire bw'itegeko nshinga rwatangaje ko umukandida uri bwegukana amajwi arenze 50% biri butangazwe ko yatsinze. Chifundo Kachale, umukuru w'akanama gashinzwe amatora mu cyumweru gishize, yijeje rubanda ko azayobora neza n'ibizayavamo bikazaba byizewe kandi byemewe n'abayahiganwamo. Urukiko rw'ikirenga rwo muri Malawi mu kwa kabiri k'umwaka ushize rwatesheje agaciro amatora yari yabaye icyo gihe, rumaze kwemeza ko yaranzwe n'inenge nyinshi. Rwongeye kubyemeza ku rwego rw'ubujurire mu kwa gatanu, bityo ibyayavuyemo biraseswa. Akanama gashinzwe amatora kashyizeho urukarabiro ku biro by'amatora byose kugira ngo bifashe abantu kwirinda ikwirakwira rya virusi ya corona imaze guhitana abantu 11 muri 700 bayanduye muri icyo gihugu.
Jacob Zuma yahoze ari perezida wa Afrika y'Epfo yarengutse muri sentare mu rubanza rwerekeye ruswa rwasubiye kubandanya. Fide Niyongabo arabitubwira.
Jacob Zuma yaserutse muri sentare uno munsi kuwa kabiri, yaje kuburana ku byaha bitari bike yagirizwa birimwo ruswa. Zuma ariko acigura urubanza ku bwoko bw'ibyaha 16 bifatiye ku masezerano yerekeye ibigwanisho by'agaciro k'imiliyaridi 2 z'amadolari n'isosiyete y'abafaransa Thales mu mwaka w'1999 igihe Zuma yari cyegera cya perezida. Yagirizwa ko yakigiturije cy'iyo sosiyete Thales mu mwaka w'1999. Yasubiye kwagirizwa ivyo vyaha mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'2018, ukwezi kumwe inyuma y'uko umugambwe uri ku butegetsi muri Afrika y'Epfo ANC umwirukanye mu mabanga yiwe, inyuma y'uko intwaro yiwe iranzwe n'ivyagirizo vya ruswa. Zuma yabaye perezida wa Afrika y'Epfo hagati y'umwaka w'2009 no mwaka w'2018, ariyamiriza ivyaha byose yagirizwa. Avuga ko aritotezwa rifatiye ku mpamvu za politiki. Urubanza guno munsi rwari rwerekeye cyane cyane gushyira itariki ruzobandanizwa ko by'ukuri inyuma yako Zuma agerageje akatari gake gutuma rufutwa canke rutebeshwa. Ndatariki umucamanza Daya Pillai yashizeho yerekeye itanguzwa ry'urubanza nyakuri.
Abapolisi bakomeye bari imbere y'abari mu myerekano yabaye mu ijoro ry'ejo bashaka gusenyura ikimenyetso cya Perezida Andrew Jackson kiri iruhande y'ibiro by'umukuru w'igihugu cya Amerika. Geoffrey Mutagoma aratubwira ibindi kuri inkuru.
Abigaragambya bari bazeretse iyo shusho imigozi bashaka kuyikurura ngo bayitembagaze. Gusa polisi ishinzwe kurinda icyanya iyo shusho irimo yabirukanye batarabigeraho ikoresheje ndembo n'imyuka iryana mu maso. Ejo kuwa mbere, Perezida wa Amerika Donald Trump abinyujije ku rubuga rwa Twitter yihanije abigaragambya avuga ko bashobora kugerwaho n'igifungo cy'imyaka 10 nk'uko biteganywa n'itegeko ryerekeye kubungabunga inzibutso. Iyo shusho ya Perezida wa karindwi wa Amerika wategetse hagati y'umwaka w'1829 n'umwaka w'1837 imwerekana yambaye imyenda ya gisirikare ari ku ifarashi, bigaragaza ko yari umusirikare mbere y'uko aba Perezida. Ariko uwo mugabo anengwa kuba yarasinye itegeko ryakuye Abanyamerika bakavukire ku butaka bwabo mu majyepfo y'igihugu, benshi bagapfa bagana mu burengerazuba. Yagiraga kandi abacakara benshi yakoreshaga mu mirima ye muri Tennessee kandi akabafata nabi cyane. Ishusho nk'iyi cyangwa bimwe mu bimenyetso ndangamateka bifatwa nk'ibyogagize kandamiza abazungu bakorera abirabura n'amateka y'ubucakara byagiye bikurwaho bihirikwa cyangwa bigasarikwa mu myigaragambyo yakurikiye iyicwa ry'umwirabura George Floyd, wakaba yaraguye mu maboko ya polisi mu kwezi gushize mu mujyi wa Minneapolis muri leta ya Minnesota.
Ayo yari incamake y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ubu naho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, tuyahere mu Burundi. Mu Burundi inama nshingamateka yemeje amazina abiri y'abategetsi muri leta nshasha, Prosper Bazombanza n'icegera cy'umukuru w'igihugu na Alain Guillaume Bunyoni nk'umushikiranganji wa mbere. Batanzwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, bazorahira ku munsi wa gatatu w'indwi kugira batangure amabanga yabo. Pierre Claver niyo nkuru arabidushikiriza.
Namatora tagoranye mu nama nshingamateka yatumwe ko byihuta kuri uyu wa kabiri. Umukuru w'inama nshingamateka Pascal Nyabenda yabanje gusomera abashingamateka ikete ryarungiswe n'umukuru w'igihugu gyerekeye igikorwa cy'abazindukanye.
Inama ya bose mujumbe au très honorable président de l'Assemblée nationale à Bujumbura ni kete yanditswe ejo hanyutse tariki 22. Conformément à l'article 123
Atriketi rivuga riti banyakubahwa abashingamateka, twisunze ingingo y'123 y'ibwirizwa shingiro. Jewe umukuru w'igihugu wa Evariste Ndayishimiye ndabarungikiye amazina abiri kugira ngo muyemeze. Ayo mazina nayo ni Prosper Bazombanza mu kibanza cicegera cy'umukuru w'igihugu na Rengiyome Bunyoni mu kibanza cy'umushikiranganji wa mbere. Inyuma y'umwanya muto ayo mazina yemejwe. Prosper Bazombanza yahoze muri ico kibanza cicegera cy'umukuru w'igihugu kuva mu mwaka w'2014 kugera muri 2015 aturuka mu mbwambwe Iprona ishami riri muri leta. Yemejwe ku majwi 91 ku bashinga mateka 94 bari bitavye ibikorwa, babiri baramuhakana kumwe nawe ntacu yabivuze ko ari ngiyo mibunyone nawe yatowe nk'umushikiranganji wa mbere w'igihugu ku majwi 92 ku bashinga mateka 94 bari bahari, babiri nabo baramuhakana. Bunyoni yahora ari umushikiranganji akomeye mu gihugu, afite n'ipete rya mbere riruta ayandi yose yahari mu gipolisi no mu gisirikare, commissaire de police général nk'uko ababizi bavyemeza. Yabaye umushikiranganji w'umutekano kuva mu mwaka w'2005 gushika mu mwaka w'2011, ikibanza yagarutsemwo mu mwaka w'2015 gushika ubu. Nubwo biruko itorwa ry'izo ndongozi ntijyanejereje abashingamateka bose, kuko ryabaye abashingamateka baturuka mu mbwambwe Sanala utavuga rumwe na leta atariho bari. No gutwara uwo mugambwe agatondwasa asanzwe ricegera ca mbere c'ubutwara inama nshingamateka siho ryari. Mu itangazo uwo mugambwe wamenyesheje ko wanse kwitaba ico gikorwa kuko batakimenyeshejwe. Uwo mugambwe uti abashingamateka bigenga bo mugambwe Sanala ntibitavye kuko banyegejwe ico gikorwa kikaba cabaye giturumbuka kuri uyu munsi. Nubusuma kuko igikorwa nk'ico cabwirizwa kwitonderwa kikamenyeshwa bose ku rutonde. Uwo mugambwe Senel wongera kuti nitwumva inyene ico gikorwa co kwemeza icegera c'umukuru w'igihugu n'umushikiranganji wa mbere cabaye gihutse huti bakemezwa n'abashingamateka bagira barangiza amabanga yabo kandi batazonaronka kanya ko kugenzura ingene abo bemejwe bariko barakora. Abo bategetsi bashobora kuzokwiyamirizwa n'inama nshingamateka yatowe itararahira kuko nibo bazokorana. Ico bikoze igihe yarahirira amabanga yiwe ku ndwi iheze umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye yari yemeje gushinga leta y'ubumwe.
Gushinga iyo leta mbyeyi rero nico nje gukora. Ntimugire ubwoba, ndazirinda indiriye ukwishyira no kwizana kw'abarundi bose no kubakingira mu gateka kabo. Guhera ubu iby'ingimba nibihagarare. twekwi hamenye abatwenzi kuva ubu nta kunigamwe ijambo kuko uburenganzira ni bwanyu n'ubwanyu imbere ya leta ariyo muvyeyi
Sentare yubahiriza ibyirizwa shingiro ari nayo yahaye ububasha umukuru w'igihugu bwo kurahira imbere y'igihe yari yasohoye ingingo ko leta nshasha izoshingwa inzego zatowe zimaze kuboneka zose
la cour décide
ati sentare yubahiriza ibyirizwa shingiro iremeje ko habwirizwa kwihutishwa irahira ry'umukuru w'igihugu aheruka gutorwa muri ico kibanza Evariste Ndayishimiye mu kurindira ko izindi nzego zatowe zitangura amabanga izari zihari zizoba zirabandanya amabanga yazo
reste en fonction jusqu'à l'installation effective de nouvelles institutions élues.
Taringe mebunyoni yemejwe kuba umushikiranganje wa mbere ari ku rutonde rw'abantu indwi harimo ibihangange mu gipolisi n'igisirikare bafatwe ibihano n'ibihugu bigize ubumwe bwa Buraya hamwe na Amerika byo kudahonyoza ikirenge muri ivyo bihugu n'amatungo yabo ari muri ivyo bihugu yarafashwe Buraya na Amerika vyagiriza izo ntwaza ngabo ko ziri mu bahohoteye agateka kazi na muntu mu Burundi kuva mu mwaka w'2015 atagihindutse abo bategetsi babiri bemeje ni nama shingamateka bazurahira kuri uyu wa gatatu kugira ngo batangure amabanga yabo Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika
Umugwi ujejwe amatora mu Burundi Seni kuri uyu wa gatanu uraja kwerekana aho ugejeje integuro y'amatora y'abakenguza amateka azoba kuwa 20 ukwezi kw'indwi Loje wika neza arabitubwira
Kuri wa kabiri mu gusana ihiganiro akoranije amenyesha makuru cyacyo kubabwira ko amatora atarahera nubwo umukuru w'igihugu yabashinga amateka n'abajenama ama komine yabaye kuwa 20 ukwezi kwa gatanu guheze Pierre Claver Kazise umukuru wa Seni yamenyesheje ko muri bakenguza amateka zoba kuwa 20 ukwezi k'umunani imigambwe 5 ari imaze gutanga intonde n'amadosiye hamwe n'abigenga babiri mugabo kumwe muri batakiriwe Pierre Claver Kazise umukuru mu gutegura amatora
byerekeye amatora y'abakenguza amateka baramaze kwakira amadosiye yabitoza turayasuzuma hamenye no munsi karakaryo keza kugira ngo tubabwire ibyavuyemo mwamenya ko imigambwe 5 yarazanye intonde n'amadosiye yabitoza hariho kandi n'abigenga babiri bazanye amadosiye umwe za dosiye mu ntara ya Bururi ubundi za dosiye muri meri ya Bujumbura inyuma yo gusuzuma ayo madosiye se ni yasanze abo bose bari bakwije ibisabwa kiretse uwitoza yigenga umwe wo muri meri ya Bujumbura se ni ntiyamwemereye mugabo iyo bigenze gutyo kugira ngo murazi yuko afise uburenganzira bwo kuja kwitura sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro kandi nawe twarabonye yuko yabikoze izoheza rero murabire ibibereye
Aya matora y'abakenguza amateka si cyatandukaniye ko n'ayandi azitabwa n'abajenama b'amakomine batowe mu kwezi kwa gatanu kandi akazobera ku migwa mikuru y'intara abakeneye kuja kuyagenzura kazihise yabahamagariye kutarenza igenekerezo rya 30 kuno kwezi kugira ngo babe babimenyesheje
hano kugusa kandi ko mu itora y'abakenguza amateka abatora arabajenama b'amakomine nabo nk'uko mubizi baratowe barazi ubu turaje mu gihugu cyose bangana 3000 n'amajanane na 50 n'abatatu iyo tora ry'abakenguza amateka ribera mu ntara imwe yose abajenama ba komine biyo ntara bagatora abakenguza amateka babiri bazoseruka iyo ntara mu nama nkenguza amateka yereka ikiringo cyo kwiyamamaza kigomenyeshwa mu itegeko ry'umukuru w'igihugu twiteze muri iyi minsi ya vuba
ku itariki ya 24 uko kwezi k'umunani nyene hazoca amatora y'abahanuzi bo ku mitumba n'amakaritie umugwisano usigura ko bakoze ibishoboka byose kugira ngo abazokwita ayo matora hamwe n'abitoza boroherwe
barinziye kuborohereza ibyandikije ku mazone abegereye icya kabiri nta bintu byinshi twabasinye basabwa bajana karangamuntu yabo bakayerekana hamwe n'ikarata y'itora bagaca rero babandika tubasaba ntiyagire uzokwihenda ngo agende kwitoza ku mutumba cyangwa karitiye atabamwo kuko ntibyemewe umuntu yitoza ku mutumba asanzwe abako cyangwa muri karitiye abako byerekeye kwitoza ku mitumba nuko turaza ibiharuro by'amaze kwiyandikisha kwitoza ari ibiharuro bimeze neza kuko ku mutumba wose turaza intara nka zose bararenga abantu ndwi bamaze kwitoza hari aho bareka gusumba ni byiza rero ko twe tuguma tubatera intege ugomba kwitoza ashobore kubikora
umukuru mugwiza ni hamagarira abazorunga ikindorerezi mu matora yimirije kuzokwihutira kurunga ikirizegeranyo vyerekana uko azoba yagenze mu bisanzwe inzego nshasha z'igihugu zogiyeho aya matora yose yarangiye ariko uvuga iturumbuka kwa president Pierre Nkurunziza rwabaye kwa munara ku kwezi rwatumye zihutishwa eroje uri kaneza ijuru rya Amerika.
Ubucamanza bw'u Rwanda butangaza ko umunyemari Mironko François Xavier adafunzwe ahubwo hapfunzwe umuhungu wiwe Mironko Jean-Pierre akurikiranwaho icyaha cyo kwiba umuriro bakoresha ku ruganda rwabo rukora ibikoresho bya plastique. Inkuru ya Assumpta Kaboyi.
Mu gitondo cyo kuri wa kabiri mu bitangazamakuru byo mu Rwanda no ku mbuga nkoranyambaga hagaragaye inkuru yifatwa ry'umunyemari uzwi cyane mu Rwanda witwa Mironko. Uyu munyemari azwiho kuba afite uruganda rumaze imyaka isaga 40 rukora ibikoresho bikoze muri plastike usanga byifashishwe n'abanyarwanda batari bake. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya ukuri kw'ibivugwa maze umuvugizi w'ubushinjacyaha bw'u Rwanda Nkusi Foste atangaza ko uru ruganda rwa Mironko ubugenzuzi bwasanze bakoresha umuriro wibye ariyo mpamvu bahise bata muri yombi muhungu we.
Abafunze bakurikiranwe n'umuhungu we mu ruganda rwabo harimo ubuzo bw'ibyumuriro uruganda rwa bw'ibyumuriro igihe kirekire umuriro mwinshi gusa yarakozwe bayidushikirije.
Hanyuma se byo kwiba umuriro burya bifatwa nk'icyaha?
Bifatwa nk'icyaha gifite n'igihano cyabyo kitarengeje kiri munsi y'imyaka itanu kigira igifungo n'amande cyangwa se kimwe muri icyo.
Wenda banavuga ko ari Mironko nibaza ko ari uko uruganda rurwe bakavuga bati wenda niwe wakabaye akurikiranwa kuko niwe nyirabyo. Ni ukuvuga ngo rero bavuga ko ari mu muzehe Mironko ntabwo ari byo. Intandaro y'ifatwa ry'umuhungu wa Mironko witwa Mironko Jean Pierre yaturutse ku isuzumwa ryakozwe n'abakozi ba sosiyete ishinzwe ingufu mu Rwanda REG bakoze ubugenzuzi butunguranye mu ruganda rwa Mironko Plastique bagasanga biba umuriro w'amashanyarazi. Ikigo gishinzwe iby'amashanyarazi mu Rwanda kivuga ko ubujura bwakozwe insinga zifashishwa mu kugenzura umuriro ziyobwa ntizicishwe muri mubazi aho muri uru ruganda ngo basanze inzira ebyiri zigaburira umuriro mu ruganda zarasimbutswe imwe yonyine ariyo yakoreshejwe inyura muri mubazi. Umuyobozi ushinzwe itumanaho muri REG Prosper Mubera yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko kugeza ubu bataramenya ibyibwe muri uru ruganda uko bingana.
Biragoye kuvuga ngo ni igihe kingana gute kuko twabibonye uwo munsi igihe twamufashe. Ubu ngubu imibare yacu nibwo turimo kwihuza dushingiye kuri sisitemu dukoresha.
Kandi muzi agaciro k'uwo muriro ngo wangana gute?
Nibwo tuzabimenya kuko iyo umaze kumenya igihe yatangiriye kuwiba ni nabwo umenya n'agaciro kabi yakoreshaga kimwe cya gatatu ni nacyo cyabarwaga ibindi binyura muri fraud.
Umuntu ufashwe yiba umuriro byajyaga bigenda bite ku bandi?
Inzego zishinzwe umutekano zirabikurikirana. Ubundi nk'uruganda nka ruriya twebwe ahita ari amande ya miliyoni 10 noneho tukamubarira n'igihombo cyose yaduteje nacyo akacyishyura.
Ikigo gishinzwe amashanyarazi mu Rwanda gisobanura ko kikirimo gusuzuma neza igihe gishize muri uru ruganda bakoresha umuriro batishyura n'uko ibyakoreshejwe bingana. Uruganda rwa Mironko rukora ibikoresho bya plastike niryo rwa mbere rwubatswe mu Rwanda kuko bivugwa ko rwashyizweho mu mwaka w'1976. Urwego rw'ubushinjacyaha rusobanura ko mu minsi ine ruzaba rwamaze kwanzura n'ibi dosiye rushyikiriza inkiko cyangwa se ruzayirangiriza ku rwego rw'ubushinjacyaha. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Abarundi bahurikiye mu migambi itandukanye barabandanya gushikiriza ibyiyumviro byabo ku kuntu Uburundi bwovavanura n'indyane zaburanze kuva ukironka intahe yo kwikukira. Mu kiganiro Maître Rufyikiri arongoye umuhari Morena Mouvement Républicain pour la Renaissance de la Nation hamwe n'ambassadeur Isidore Mbayahaga bavuganye na mugenzi wacu Frédéric Nkundikije baciriye nino umuzi w'izo ndyane. Reka dutangure twumvirize Maître Isidore Rufyikiri.
Ijyane n'ingorane zashukirije ubundi kuva kwikukira ihagaze ku bintu bibiri. Ikintu cya mbere ni uruhara rw'abanyamahanga abazungu bagomba kuguma mu Burundi, kuguma baganza Burundi, hanyuma bagatora babonye udusandasi yayo bagatora uburyo bw'ingene ukoresha imigambwe kugira baryanishe Abarundi, baca bakoresha imigambwe gutyo. Agasore aje gutorwa yaciye yicwa nabo bavukana kanisha bitwa yuko bafuye ya politiki mugabo umuzungu wewe yashaka kwenye Burundi igenda bahagurisha mu buryo bwishikana uwo ni wa mbere ubwira kabiri mu Burundi wenyine imyaka yose umuzungu yagumye aronde ingene ajyanisha abarundi we burumva nzi abakeneye aya mafise abarundi baba mu baganwa baba mu bihaba amatusi aya mafise akazi k'abarundi bitwaje za politiki n'imikarambwe kugira baba aribo bakorana agaheza akabakoresha ubwabo bwobo kubera ubwenge buke cyane kubera ubukunzi bw'imba cyane byose hamwe bagashoje nabwo bagatsindira gukoreshwa nk'abacyagero n'umuzungu ababesha ngo agashara mu butegetsi bwihuse
reka turi ko namwe kuri ambasaderi Isidore Mbayihaga ku bwanyu ibintu byabaye nk'intambara byabuje abarundi gufata inzira y'iterambere ku bwanyu kuva uburundi bucikukira nk'ibi
murakoze cyane nibaza ko gucara imbere duhaga cyose n'abinyuze ko na metri zero sitiri inama ya mbere yagiye yabaye nuko hari abazungu abakoloni bamwe mu gihugu indepandansi ibonetse bayitanze batabishaka kuko bagomba yuko bagumaho hari inyungu barondera n'ibyo barondera ngaha babona rero yuko batore ku Burundi ngo kitwe yakundi abera abandi barundi bahemukira bagenzi babo bahemukira bene wabo abaribo bashyira ngaho abayobozi b'igihugu mugabo urumva ko ari abazungu baheze bakashyira abo barundi bene wabo nicyo gituma rero uko metero abivuze nabona yuko habaye gucanisha n'abantu basanga bagasoye arondeye ukwikukira bene babo ntibashyira mu Rwanda kuva kiriya gihe rero urabona yuko haciye haba intwaro twovuga ko itabifasheho neza kuko yari intwaro zitareka ngo abarundi bashikirize icyo biyumvira hari akagusa abantu gakera gatwara ku nyene mbese ubwo rero ko habaye nk'umuryango kuko barahererekanye rero kuva icyo gihe urabona yuko hahavuye habaho gukumira donko ugasanga ni intwari kumira intwaro yaryokora tuvuwe abantu ugasanga baraturubikwa nicyo gituma rero ugasanga kenshi abantu babayeho ubuzima butari bwo Burundi bugatangira gucanamo ndetse ugasanga iyo politiki y'abo bazungu nyine bashyira muri abo kuko havuye abakoloni rero baca bahasiga abakoloni birabura aribo bene wacu babakorera urabona yuko bahavuye bahagara gushima camuko abantu bagaheza bagacana mu bituruka ku moko ibyo rero nibaza yuko byagiye birakurikirana uko ibirimbo byagiye bikurikirana intwaro zishyika zine amarepubulika na yose bigaruka urabona yuko ibintu byahavuye bitabura kugomba guhindura isura aho intwaro ya demokarasi itaruye mugabo urabona ko n'ubu bitangira byaba abandi aribyo nyine bitemera gushika ubu yuko abarundi basangira ubutegetsi nibaza yuko rero icyagiye kibituma ni indambi no gukoreshwa no kuboko k'umuzungu kubw'inyungu ziwe zari ngaha ibyo ntitwabideha bose barabizi yuko hari abantu benshi bakora mugabo batikorera cyangwa badakorera igihugu ariko bafite ahandi bakura amategeko atari
ariko ambasaderi Mbayihaga abarundi barayamaze bavuga ati ushaka gusenya ugwiwe umutizi umuhoro uruhara si urw'abarundi muri izo ndyane zose
uko twavuze ngo risanzwe uruhara n'urw'abarundi mugazeurw'abarundi bose kuko n'urw'abarundi ariko bakorera umuzungu abo oye nibo ba nyirabayazana nibo batagomba yuko abarundi babana kuko mu bisanzwe abarundi bobo barabana kandi baravuga ururimi rumwe basangiye utuntu twose urabona ko kuva kera amoko yose ngaha mu gihugu barasabiranira abageni bagahana inka bakagira gute umugabo hari abantu uwo mubano mwiza w'abarundi batawemera ni ba barundi nyine uguze rero muguze mu izo ndyane cyangwa tugushaka gukemura bamukiza umuhoro yegome nibyo abo barundi bariho mugabo nakagwi gatoya k'abarundi kagora bene wabo kugira ngo uburundi bugira gutekana ngo butere imbere kubera bakoresha ukuboko k'umuzungu ari nyuma yabo abakoresha nicyo gituma rero hajya ba mu Kirundi baravuga yuko umusoda mubi mu bisanzwe sufora nabi agahusha ariko umusoda mubi n'urasa n'abakarasa bo bari kumwe ibyo rero nibaza yuko ibyo ni ikibazo gikomeye nibyo n'abarundi mugabo nakagwi k'abarundi kandi yakoraga n'abo bazungu n'ubu kakiri munsi y'ikiganza cyabo badashobora kugira ngo biyumvire ibyumviro byabo cyangwa bashikire bene wabo ntukuvuga yuko bacitse nk'abajya babo bazungu
reka tugaruke kuri Maître Isidore Rufyikiri mwavuze uruhara rw'abakoloni mu njyane zabaye hagati y'Abarundi ariko nk'uko twabibajije ambasaderi Mbayaga tundi bavuga ati ushaka gusenya ugwiwe umutizi muhoro uruhara si rw'Abarundi koko
yego cyane kuko umuzungu we yari karagwana ngo asize ubundi inyuma ronke nyina byinshikamwo anyura amatungo ari mu Burundi bahari bya Kongo binshi baraca ni bisanzwe bahita kwishyura ubwenge bw'igihugu mugabo umutizi muhoro ngo wakimubwiwe mu Burundi Abarundi rero nayo natangwe kuyivuga wigweje kuva mu 1991 bica bagira amatora ya gatatu abasore n'ibindi byose byakurikije hama harimo ukuboko k'umunyamahanga gukora kwinyegeje mugabo gukoresha akazi k'abantu b'abarundi biritanga mu ishyirabwenge za politike bakoreshwa nka bemera gukoreshwa nk'abameshwe neza uraguye rwa gasore baganwa bago gutisha rwa gasore bitwaje ngo bimwe ya politiki y'ikambwe uraguye mu mirongo itandatu na gatanu nicyo kimwe uraguye mirongo ibiri na kabiri ushaka ko umuzungu usanze mirongo inani n'umunani usanze ko umunyamahanga ucyane mirongo icyenda na gatanu inyuma y'uko ufite amahanga mugabo igihe cyose baba bafite bo ntibaboneka baba bafite akazi k'abarundi b'abahutu cyangwa abatutsi n'abaganwa yiyita ngo bari kwakina politike mugabo mubukuru bari kwakora ko basangira bakorera umuzungu ibyo ntitugatinye kubivuga hari ibintu bavuga ngo sendeze mikora nabi ye gikora nabi ndabizi ndi uwa mbere ndabizi ye ni mu wa mbere mugabo igihe sendeze ivuga iti ngo hari ubundi muragaba twirinde ukuboko kw'abanyamahanga bashengera bamwe bamwe baraza kudusambuza uko n'ukuri ntibazababareshe ngo ariko barabashuza ngo si byo ibyo ni ukuri cyane cyane kuri aba Barundi aribo bama barondera gusa kwigira ibikoresho by'abazungu kwagura Abarundi ariko rero iyo leta ihari ijegajega itabona imyisha cyane ifise imihengeri ituma uwo muzungu aza cyane bituma abanyagihugu bihebura nk'imyaka cumi n'itanu tumazemo abanyagihugu bihebuye barongera kwiyungunganya ku buryo bwose bushobotse ushizemo no kurondera kwifashisha ukuboko k'umunyamahanga cyane k'umucangiro w'umunyamahanga ibyo rero leta iriho niyo zikabiraba ko icyo gihengeso gisigaza mu gushyiraho ubutegetsi butuma abanyagihugu batihebura
Maître Isidore Rufyikiri mu gihe koko abarundi boba bahindwa n'abakoloni inshu zova he akamumotera nk'abarundi nk'abo naka
akamo nobatera ubwa mbere abarundi bageguze kwigenza nk'ibicucu cyane cyane abo yitwa amanyeshabwenge uraba ugiye kuraba uko bakorogasanga muri kumi nta bwenge bagira umuzungu ntakunda umuhutu ntakunda umututsi ntakunda umugano ntakunda umutwa akunda inyungu ziwe iyo umukundiye ukajondama kubera ubukunzi bwe nashanke kubera ubwenge buke canke bwose akagukoresha ukamufasha kuri iki gihugu cyawe aracyica kandi mu mpera n'imperuka nawe arakwica arawugira umucakara mu gihugu cyawe yamaze kugishyikira akamuno watera barundi barundikazi yitwa ngo mugira politiki rero icya mbere ndabasabye ni uko mugeguza ibyo bintu byo guhamira amaronko ugasanga n'umuntu ariko aragwana muri iyo politiki mu by'ukuri yitwaza ariyo yitwaza iyo yitwaza iyindi mugabo mu by'ukuri ikimuhoza bishinga ari ukuntu yocakira ubushikiranganji ni uko ambasade iki kugira ngo ntizarya yihuta niba bitamuvunye ibyo tubona ntituze turabeshana nicyo gituma twe tubona tubura yuko leta nk'umukuru w'igihugu ariho iyaba yari uwo mugira jewe ikintu yakoze
Ambasaderi Isidore Mbayaga ndagushimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo mvugane ni radio Ijwi y'Amerika
namwe ni nanjye ndabakengurukiye cyane
murakoze ndabashimiye namwe Maître Isidore Rufyikiri ku kanya mwatoye kugira ngo mvugane ni radio Ijwi y'Amerika
ezo federe keda ndagushimiye kandi ndashimiye n'amafedere twaganiriye
murakoze cyane rwose
ndetse n'abagenzi muziteze amatwi ibiganiro byacu byo kuri Nosaha bigarukiye ngaha icyo cyari gice cy'ikiganiro muri isanga cy'uyu munsi ikiganiro kirambuye mushobora kukironka ku rubuga rwacu rwa internet ni wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com YouTube na Facebook yacu ni VOA radio yacu kare muri kumwe na Oriane Tangishaka mugire ibihe byiza mubandanye mwumviriza radio mukunda ijwi